Iyi ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Hijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagendeye abanyagihugu mu ntara ya Majepfo aganira nabo ku bibazo bitandukanye.
Ndibuka twahuye turi mu bihe y'amatora ndetse munshyiramo umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose. Turacyakomeza. Niba ari ibijyanye n'amazi, turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80 cyangwa se 90.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame igihe yari mu karere ka Ruhango. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron aragira urugendo uno munsi kwa kane muri Algeria. Mu byo azoganira ko na mugenzi we harimo amasoko ntanganguvu n'imigendanire hagati y'Urusiya na Algeria. Mugambwe uri ku butegetsi muri Angola MPLA uriteze insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ntiyagiraho umuja ni mu kanya. Reka tutangure amakuru ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umugambi uri ku butegetsi muri Angola MPLA uriteze insinzi mu matora muri iki gihe uri imbere y'umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Umugambi uri ku butegetsi muri Angola MPLA urahabwa amahirwe menshi yo gutsinda amatora mu gihe ubandanya kuba imbere y'umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA. Yamara hari ibyagirizo ko amatora yibwe. Umugwi w'igihugu jejwe amatora watangaje ko mu gihe ibice 86% kwijana by'amajwi amaze guharuka. Umugambwe MPLA uri imbere n'amajwi 52% kwijana mu gihe umugambwe UNITA ufise amajwi 42%. Insinzi y'umugambwe MPLA izokongereza kiringo cawo umaze ku butegetsi kigera hafi imyaka 50 kuva Angola ironse intaye yo kwikukira mu mwaka w'1975. Hamwe ivyavuye mu matora vyo kwemezwa yotuma Prezida Joao Lourenço ayobora Angola mu kindi kiringo c'imyaka 5. Yamara umugambwe UNITA uyobowe na Adalberto Costa Junior wiyamirije ivya mbere vyavuye mu matora vyatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane mu kuvuga ko atawo vyizera. Ugwaruka ku mugwa mukuru Rwanda ntirunejejwe na gato n'ivyavuye matora vyagateganywa. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora umenyesha ko ababa ku mugwa mukuru batoye UNITA ari benshi cyane. Prezida Lourenço yari yemeye guhindura ibintu mu gihugu no gukwiragiza iterambere mu banyagihugu igihe yatsinda amatora mu mwaka w'2017. Yamara naho hari ivyashitse ko mu rugamba rwo kugwanya ruswa nta kinini yakoze ku vyo yari yemeye vyo kugabanya ubukene mu gihugu. Abanyamitahe berekanye umunezero wabo w'uko umugambi uri ku butegetsi MPLA uzobandanya kuyobora Angola.
Urakoze Fidele. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron aragira urugendo uno munsi kuwa kane muri Algeria mu vyo atekanya kuganira na mugenzi wiwe. Muri urwo rugendo harimwo amasoko ntanganguvu n'imigendanire hagati y'u Faransa na Algeria. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Ubu Faransa bwakoronije Algeria mu kiringo kirenga imyaka 130 imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yaratosekaye cyane mu bihe bya vuba inyuma y'uko Perezida Macron yibajije niba Algeria yariho nk'igihugu imbere y'uko Ufaransa buyigarurira. Yagirije leta ya Algeria ko yakokeje abanyagihugu bayo kuzira Ubufaransa. Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune yarakuye ambasaderi wiwe mu Bufaransa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze kubera ivyatangajwe na Perezida Macron. Yongera aziririza indege z'igisirikare z'Ubufaransa gukoresha ikirere cy'igihugu ciwe. Abafasha ba Macron babona ko impande zose zarengeye ibyabaye mu kuvuga ko biteguriye gusubira kugirana imigenderanire myiza. Perezida Macron yarerekanye icyifuzo cyo gusubira kugirana imigenderanire myiza na Algeria mu gihe icyo gihugu gishobora kugira uruhara rukomeye mu guha umwuka utanga ingufu muryango w'umwe bw'Uburaya inyuma y'uko Burusiya buteye igihugu cya Ukraine. Ibihugu vy'Uburaya biriko birondera guhagarika kuzera ku masoko ntanganguvu y'Uburusiya. Ivyo bikaba biha Algeria igihagararo n'uruhara rukomeye kubera gisanzwe gifise imiringoti itwara umwuka utanga ingufu igifatanya n'ibihugu vya Espagne n'Ubutaliyano. Abderrahmane Mebtoul, umuhinga mu vyerekeye ubutunzi muri Algeria, yatangaje ko Perezida Macron azosaba Algeria kugerageza kongereza umwimbu w'umwuka utanga ingufu. bitegekanijwe ko Macron amari minsi 3 muri Algeria ahazogendera umugwa mukuru Alger n'igisagara cha Rankigira kabiri mu bunini mu gihugu ubwanyuma Macron yagendeye Algeria hari mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017 gato inyuma yo kwashitse ku butegetsi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Kenya n'amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini aya makuru tatanguye mu Rwanda perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguye rugendo rw'iminsi 3 mu ntara z'amajepfo urwo rugendo ruzo mushikana mu Ruhango ihuye inyama gabe n'inyama sheke mu Ruhango yakirwe n'abanyagihugu bo muri ako karere bahuriye ku kibuga c'urwenge c'urwunge rw'amashuri indanga burezi umumenyesha bakuru w'ishuri rya Amerika Sumta Kaboyi yari yahishiki
Mugihe cya 5:00 nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kibingo mu murenge wa Ruhango. Abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza. Kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mutundi turere tw'igihugu. Ni urugendo rubaye nyuma y'imyaka 2 aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gucogorera. Ni rwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi mu karere ka Ruhango. Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya kadiwe Mukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafite umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura
Ndibuka twahuye turi mu bihe y'amatora twasezeranye byinshi ndetse munshyira mu mwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose ariko turacyakomeza niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi kw'ijana ni bike turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80 menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50% ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60% atari 70% atari 80%
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugeze ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo
Amatari sinzi nimba mujya mubibona dufite ikibazo cya assurance ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura assurance y'165 tukishyura ibintu bitandukanye autorisation ipatante umusoro ku nyungu tukishyura byinshi ku buryo tutabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane
ndabyumva
n'icyo ngicyo
Your Excellency mu gihe kitarenza amezi 2 kiraba cyakemutse
icyo kibazo rwose nanye ndagishyiramo uruhare rwanjye turaza kugikemura
Abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa kuri mikro y'ijwi rya Amerika abaturage bagaragaje ibibaruhije
mfite ikibazo gihewe cy'amatara bansimbukishije sincana kandi abandi bose duturanye baracana giye bansimbukije ipoto
ngo ngende mu mama w'abana babiri nitwa Uwimana Corodina iwacu ni Kinihira maze imyaka 6 mba ku gasozi kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nange ngo mvuge bampaye ikiciro cya 2 ntagira ahantu kandi hari ababa mu nzu ngende ara ku gasozi barihirwa mituweli umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi bambambujije kujya imbere ngo mbaze
nkanye ndacumbise mfite utwana na munsi iriho nakwirembo mama n'umusazi na musaza wanjye nuko ngo nongera nereka
urugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka Ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyamasheke azagirana kandi ibiganiro n'abavuga ari kumvikana mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye hamwe nabo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi biteganijwe ko mu ruzinduko Perezida Kagame azasura umukecuru Rachel Nyiramandwa umukecuru w'imyaka 110 wo mu karere ka Nyamagabe Perezida Kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka Karongi abazasura uruganda rw'icyayi rwa Rugabano Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo
Urakoze yasumta murundi leta ya shizeho ama abgirizwa ajanye no kurungika hanze abakozi bato bato cyane cyane abakobwa bazorungikwa gukora mu bihugu by'Abarabu nka Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi. Leta y'u Burundi ivuga ko izo hungukira kubera amakori bazotanga n'amafaranga bazorungika mu gihugu cyabo. Yamara amashyirahamwe y'abakenyezi yoyo abona ko ari urudandazwa rw'abantu. N'inkuru twateguriwe n'umunshi makuru w'ishuri ry'Amerika Pierre Claver Nyankuru.
Kubwo Burundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cabo u Burundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane, gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho. Kilanganji bw'imigenderanire Burundi na makungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines Niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganji niwe yabitangaje mu kigano yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti cyane cyo no kwita amasezerano iryo shirahamwe riri mu Burundi zobajyagiraniye n'imiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shirahamwe rizogutegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshibwa ku ikonte yuguruye mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga kishobora kuriwa bivuye kuri ayo mafaranga. Hariyo icerekana ko iryo shirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshibwa ku ikonte y'igihugu y'igikigega cy'igihugu cyo nokwita mu Gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashyirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo, ingene ugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishyirahamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye. Umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko.
Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu bizaba bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya byo kuravya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi.
Naho biruko amwe mu mashirame akingira gateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimo uruhara rw'inzego za leta.
Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yarakwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugwaruka ni rubangami wa hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. raporo y'urunani ONRCT we ton frère rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka 2 heze abagore n'abakobwa barenga amajana 4 bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko gushika ubu nta bitegire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazo ba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi Pierre Nkuru Kigali kubwijwe rya America.
Turagushimiye Claver tuyutenshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya America isaminyanira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho numwanya kwashikiriza kiganiro bungabunga ubuzima mushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Baramukije ni Eugenia Mukankusi mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende giteye impungenge. OMS mu kuburira rubanda yivuye inyuma igamije kubakangura yerekana ko hakenewe igisubizo rusange n'amafaranga kugeza ubu abantu barenga 16,000 barwaye ubushita bw'inkende muri uyu mwaka mu bihugu birenga 75. Hagati aho uburengerazuba bwa Afurika bwongeye guhura n'icyorezo cya virusi ya Marburg ku nshuro ya kabiri mu gihe ari ubwa mbere Ghana ibonetsemo iyo virusi yica. OMS avuga ko virusi ya Marburg ishobora kuva ku nyamaswa ijya ku muntu. Ibi ishobora kuva mu gihe umuntu arimo guhiga cyangwa se ari y'inyama z'umuhigo. Marburg n'ubushita bw'inkende zombi zizwi ku izina ry'indwara zoonotique. Izo ndwara zombi zituruka kuri virusi zikwira hagati y'inyamaswa n'umuntu. Abashinzwe ubuzima muri Ghana bavuga ko bashyizeho uburyo bwo gucungira hafi iyo ndwara hamwe n'ingamba zo kubuza icyo cyorezo cya Marburg gukwirakwira ibindi kuri inkuru.
Igihugu cya Ghana cyatangaje ubwandu bubiri bwa virusi ya Marburg bwagaragaye mu karere ka Ashanti. Ni ku nshuro ya mbere iyi ndwara igaragaye muri icyo gihugu, bukaba ubwa kabiri ibonetse muri Afurika y'Uburengerazuba. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo kivuga ko virusi ya Marburg hari virusi ituruka ku nyamaswa ikwirakwira vuba cyane y'umuryango umwe na virusi itera indwara ya Ebola yibasira ingingo nyinshi mu mubiri kandi ishobora gutera kuva amaraso.
The only difference is that Marburg is relatively rare.
Uzigereranyije Marburg igaragara gake ariko zifite ibimenyetso bimwe nk'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuvirirana, kandi umubare w'abapfa ku bwandu bwagaragaye uri hejuru cyane muri Marburg, aho ushobora kugera kuri 90%, mu gihe Ebola ari 50%.
Indwara ya virusi ya Marburg ishobora gukwira mu bantu bivuye ku ducurama dutungwa n'imbuto, ishobora gukwirakwira hagati y'abantu binyuze mu maraso, ibyuya cyangwa se andi matembabuzi yo mu mubiri y'uwayanduye, ndetse no gukora aho uwanduye yakoze cyangwa gukoresha ibikoresho bimwe nawe nk'ibiryamirwa cyangwa se imyambaro. Ishami rya runi ryita ku buzima riratangaza ko Marburg ishobora kwica ku mpuzangendo ya 50% by'abayanduye, nyamara ugeruka kwaduka mu bihe bishize impfu zari hagati ya 24% na 88%.
First, at least we have the system to be able to pick it up early.
Nibura dufite uburyo bwabashije kuyivumbura hakiri kare. Ibyihutirwa by'ingenzi birimo gutanga ibikoresho by'ubwirinzi ku bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'abandi bakozi kugira ngo mu gihe batahura umuntu wanduye babe bafite uburyo bwo kwikingira mu kumwitaho. Turimo kandi gukangurira abakozi bose b'urwego rw'ubuvuzi kuba maso, kandi turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'ibanze z'ubwirinzi kugira ngo twizere neza ko batakwandura mu gihe hari umurwayi wanduye waba abagezeho. Kandi icy'ingenzi kuruta, turi mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage ibiranga indwara ya Marburg kugira ngo babashe kuyitahura, kuyitangaho amakuru no kwirinda kwegerana n'uwaba agaragaza ibimenyetso byayo.
Ishami rya Runi ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwandu buke buheruka bwa virusi ya Marburg butamaze igihe muri Afurika bwagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Afrika y'Epfo na Uganda. Angola niyo yagaragayemo icyorezo cy'indwara cyahitanye abantu benshi kurusha ahandi, aho abagera kuri 200 bahitanywe nacyo mu mwaka wa 2005. Nta muti cyangwa se urukingo rwa virusi ya Marburg biraboneka.
Kugira ngo turusheho kumenya iby'iyi virusi ya Marburg n'ikihutirwa ku ndwara zoonotique, twavuganye na Professor Jimmy Whitworth, impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage, isuku n'indwara mu bihugu bishyuha. Ibisobanuro birambuye.
I think it's quite concerning to have this second outbreak of Marburg occurring in West Africa, because
ntekereza ko biteye impungenge cyane kuba icyorezo cya Marburg cyongeye kwanduka bwa kabiri muri Afurika y'Uburengerazuba, kuko icyo bitwereka nuko iyi ndwara yaguye imbibi zaho ishobora kugera. Muri Ghana nibwira ko abashinzwe ubuvuzi rusange barimo gukora akazi keza, babashije gutahura ubwandu bubiri kandi babumenyesheje abategetsi birebo, baracyanashakisha ubundi bwandu. Ibyo byatumye abahuye n'abanduye bamenyekana banashyirwa mu kato, ibihugu bituranye nabyo biryamye amajanja byiteguye mu gihe hari ubwandu bwabigaragaramo. Ariko kuri ubu birasa nk'aho icyorezo cyahagaritswe gukwirakwira, kandi ibyo byaturutse ku ngamba zihuse zafashwe n'abategetsi bashinzwe ubuzima rusange muri Ghana no mu karere ka Ashanti. Twibwira ko iyo wanduye indwara nka Marburg cyangwa Ebola ukuza ubudahangarwa, ubwo ariko bushobora kuba atari ubudahangarwa bwuzuye, buzashyira nyuma y'igihe runaka, hanyuma nuhura na virusi yindi yihinduranije, ikizaba ni uko ushobora kwisanga mu byago byo kongera kwandura. Rero hari uburinzi ubona birashoboka, birasa nk'ibyo twabonye kuri virusi ya corona, nayo kandi bwa mbere yavuye mu nyamaswa iza gukwirakwira mu bantu. Uko yagiye yihinduranya ni nako ubudahangarwa twabonye buvuye kuyikurikira cyangwa se ku nkingo bwagiye bugabanuka bugenda bushira. Mu gihe runaka ugira uburinzi ariko si ubuzaramba iteka ryose. Icyorezo cy'ubu cya monkeypox nticyari bwabeho. Monkeypox ni indwara ubusanzwe ubuturo bwayo buri muri Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati ahafatwa nk'ububiko bwa virusi yayo. Aha imbeba ntoya n'utundi dusimba duto two mu bwoko bw'ingugunyi nitwo dukunda kuyandura abantu bayandura gake. Igishoboka cyane hano ni uko yaba yaraturutse ku muntu wavanye ubwandu muri Afurika ariko akaba yarabanje kwanduza abahuje imimerere nawe, hanyuma virusi ikabona gukwira bwangu. Uko tubizi wari wese ugize aho ahurira bya hafi n'ubwandu bwa monkeypox ashobora kuyandura. Rero twese dushobora kuba mu byago byo kuyandura. Indwara zikwirakwizwa mu bantu zivuye ku nyamaswa nizo kwitabwaho cyane, kandi mu buryo bumwe zibutsa ko twe nk'abantu turi mu muryango w'inyamabere, ko turi mu bagize isi kandi tubana n'ibindi biremwa mu rusobe rw'ibinyabuzima. Iyo twitegereje virusi zose zibaho abantu bashobora kwandura, hafi 2/3 byazo tuzihuriyeho n'inyamaswa, izigera hafi kuri 1/3 cyazo nizo gusa ikiremwa muntu cyisangije. Mu miryango inyamabere zose zibaho, uducurama nitwo ducumbikiye virusi zikomeye zikwirakwira mu bantu zivuye ku nyamaswa. Nibwira ko imwe mu mpamvu turimo kubona ubu bwiyongere bw'indwara ziterwa na virusi ziva ku nyamaswa ari ukubera kuvogera cyane ibice inyamaswa z'agasozi zibamo, tukanasobanukirwa umwanya wacu mu rusobe rw'ibinyabuzima, ndetse tukemera ko ingamba dufata z'ubuzima rusange zigamije kurinda ikiremwa muntu zigomba no kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima.
Tanzania ikomeje gukurikiranira hafi icyorezo cy'indwara itera umuriro mwinshi iterwa na bakteri ikwirakwizwa n'imbeba. Izo ndwara zanduye abantu bagera muri 20 muri iyi minsi mu ntara ya Lindi mu majyepfo y'igihugu, aho yishe abantu bagera kuri 3. Raporo y'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS yanzuye ko Afurika yabayemo ubwiyongere bwa 63% mu bijyanye n'icyorezo cya zoonotique ku myaka 10 ishize. Ibindi bisobanuro na muganga Elisha Osati ku bitaro bikuru bya Muhimbili i Dar es Salaam muri Tanzania.
After the outbreak, then the Minister of Health sent the team to the area, the site.
Nyuma yaho icyorezo cyadukiye, Minisitiri w'ubuzima yohereje itsinda ahagaragaye ubwandu. Icyo gihe basanze abantu bagera kuri 20 baranduye, harapfuye 3. Bamwe bari mu bitaro, kandi icyo gihe indwara yari itaramenyekana. Yarangwaga n'ibimenyetso birimo kuribwa cyane umutwe, kugira umuriro ndetse bamwe banavaga amaraso mazuru abandi bagatitira bahinda umushitsi nk'abarwaye mugiga. Leta icyohereza itsinda ry'abaganga, iryo tsinda ryafashe ibizamini ndetse n'itsinda ry'ishami rya Roni ryita ku buzima hamwe n'abo mu kigo gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo bose baraje, hanyuma biza kugaragara ko iyo yari indwara tuzi yitwa leptospirosis ariko itandukanye na Marburg cyangwa se Ebola. Bazita indwara ziterwa na virusi zitera kuva amaraso ariko iyisa nitandukanye nazo. Iyi iterwa na bagiteri mu gihe zo ziterwa na virusi. Iyo leptospirosis yinjiye mu mubiri wawe ishobora kujya mu bihaha ikanateza kuva amaraso biturutse mu bihaha ariko igera no mu mwijima. Uruhu rw'umurwayi rugenda ruhinduka umuhondo, amaso nayo agahinduka umuhondo. Ishobora kugera mu mpyiko hanyuma ikazagera mu bwonko ndetse ikaba yatera mugiga. Bisubiremo, itandukanye na Marburg ndetse na Ebola, ahubwo ijya gusa na dengue fever. Itsinda rijyayo abantu 20 nibo bari baranduye, harapfuye 3. Kuri ubu abari baranduye barakize barataha, uretse 2 bakiri mu bitaro ariko nabo bameze neza. Urumva tukimara kumenya ko ali leptospirosis twahise dutangira kuyivura ko kanya kuko n'imiti mike yica bakteri ishobora kuvura iyo ndwara. Ubu ibintu ntibimeze nabi, yabashije gukumirwa gukwirakwira mu karere kandi n'ubugenzuzi burakomeje.
Babinyujije mu kinyamakuru ku bijyanye n'ubuzima Emerging Infectious Diseases, abashakashatsi bavuze ko inyama z'ibinyamujonjorerwa zaba nyirabayazana y'indwara z'ibyorezo mu bihugu bya Afurika aho biribwa. Abo bashakashatsi basanze ibinyamujonjorerwa biribwa mu ntara ya Boweya muri Cameroon. Mu bizamini bakoze basanze muri buri kintu basuzumye harimo bakteri nk'izitwa Listeria na Salmonella. Ibinyamujonjorerwa byo ku butaka ni bimwe mu biribwa mu bice byinshi byo ku mugabane wa Afurika, kandi ibinyamujonjorerwa biribwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Abashakashatsi bavuga ko ibyo byavuye mu bushakashatsi bigaragaza ko hari ingaruka ku buzima bw'abaturage iyo utwo dukoko dutoragurwa ku gasozi mu gihugu cya Cameroon tudateguwe neza, niyo biriwe ari bibisi cyangwa se bidatetse neza. Impuguke zivuga ko ubwoko bwinshi butandukanye bwa bagiteri bushobora gukurira mu nyama z'inyamaswa no mu dukoko turibwa tuva mu nyanja. Niyo mpamvu bigomba kwitonderwa no kubiteka neza mu bushyuhe bwa nyabwo. Mitcho Muiran Kanzandian ni inzobere mu guteka, ari Syracuse muri leta ya New York, atanga inama.
Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo umenye neza ko inyama yawe ari nziza ni ugukoresha amaso ukagenzura ukamenya ko ifite ibara rya nyaryo. Inyama y'inkoko igomba kuba ifite ibara ry'iroza ryerurutse nka gutya, ntigomba kuba isa n'icyatsi cyangwa se irindi bara. Inyama y'iroti y'inka nk'iyi igomba kuba isa n'umutuku mwiza utsindagiye. Mu gihe hari ahagaragara gutakaza ibara nko gushaka kuba ikijuju, aho niho ugomba kuyihumuriza ukamenya niba nta mpumuro ikarishye cyangwa impumuro mbi ifite. Niba iyifite ishobora kuba ari mbi, rero ntukayirye. Cyo kimwe n'iyi ntama igomba kuba nayo ifite umutuku utsindagiye, nta gutakaza ibara ndetse nta n'impumuro ikarishye ifite. Ku ifi izo mu bwoko bwa Salmon nk'iyi ureba ifite ibara ry'iroza cyangwa icunga rihishije, nta bara ry'icyatsi cyangwa ikijuju. Ntigomba kuba ifite impumuro ikarishye, igomba kuba yiganjemo impumuro y'inyanja. Guteka inkoko tugiye kuyiteka ku ipanu. Nkunda gukoresha ikirungo cyinshi cya zatara. Ubushyuhe bwiza bwo guteka inkoko kugira ngo itaza kuzamo ikintu icyo ari cyo cyose gihumanya ibiryo bugomba kuba nibura buri kuri degre Fahrenheit 165, ni ukuvuga degre Celsius 74. Ku iroti y'inka ubushyuhe bugomba kuba nibura kuri degre Fahrenheit 145, ni ukuvuga degre Celsius 63, cyo kimwe n'imbavu z'intama. Ku ifi naho bugomba kuba nibura kuri Fahrenheit 145, ni ukuvuga Celsius 63, kugira ngo wice bagiteri zagutera uburwayi nka ikori na Salmonella.
Naha dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, mwabisanga kuri www.voa.com. Badusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radio yacu. Naho utaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu ariwo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo bw'izuma tukaba dushimiye na Nadia turashimiye na mwicuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Frederic undikije ndabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.